Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2000 kuri FM 104.3. Ubu ni saa 10:01 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteza amatwi muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro wisanga.
Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Umurwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi urabandanya gikorwa cyo kuzurira isigarira by'abarundi bagandaguwe mu bwicanyi butagira izina mu myaka itandukanye. Muri iminsi iheze uyu murwi wibanze hanini ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Umurwi Severe uvuga ko icyo gikorwa gifise intumbero yo gushira abona ukuri gukiza abarundi bose no kubafasha kurekurenira. Yamara bamwe mu banyapolitiki bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu bavuga ko ibikorwa byo mu rwi bikwiye kunagurwa. Leonce Ngendakumana azo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ku giti cy'umugambwe Safanya Frodebu mu ndwi iheze yagize ati:
Umugwi ujeje gutohoza ukuri kuri kahise no kunwanisha abarundi tuzounagura ku buryo ukuri kuja habona ukuri kukaja habona ku byabaye. Amatohoza ko amatohoza ashimikiye ku butungane, kuko amatohoza asikiye ku ashigike ku majambo y'abantu gusa barabesha, ateza kuba ashigikiye no ku butungane. Hanyuma ibizovamwo abarundi tukumvikana icyo tuzobikoresha, arabahanwa bahanwa, arabagirika igigongo bagirika igigongo, inzira mugabo twayumvikanye twese. Si ibikorwa by'umugwi Severe bwiturabe by'abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njya ane tuve mu njyane na konaje wendimwe twaciyemo imyaka myinshi ubaka igihugu cyiteka igihugu gifite isura nziza tubanamwe twese mu budasa bwacu tutaravye amoko duturukamwe tutaravye indara duturukamwe tutaravye imigambwe duturukamwe tutaravye ibitsina dufise, ariko turavye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya byose twabisezeranye mu masezerano y'Arusha.
Vice Perezida wa mbere w'Urundi nawe haza kwitoza kwitisha umugambwe ubipona mu ndwi heze nyene yarasavye kwikorwa byo mu rwi Severe vyoba birahagaze bigasubira amatora arangiye. Yavuze kandi kuye mu rwi uhengamye kandi uriko ukora ushira imbere inyungu za politika muri iki gihe himirije amatora.
Murazi yuko kenshi bavuga ngo umugambo w'isikane ipfana w'abatutsi, twebwe tukabona itangazo rya Severe rifise amahinyu ya politiki. Nicyo gito twavuze yuko umugwi Severe ibyo washikirije bifise intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira. Iprona ntiyigeze igira inama nimwe ivuga ati nimugende mwice abana. Mbere ari ugwaruka mpananye amajambere rwa rwasore Jerere bavuga yuko Jerere yagize ibi canke yagize ibindi. Nabo nyene nashaka kubibesha kandi sendabwesha jewe wararongoye Jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha. Ndasubiye kumuvuga ngaha Emile Mworoha aracariwe kandi icyo gihe nyene yarasoye urwandiko yiyamiriza ubwicanyi uriko burakuba mu gihugu.
Sylvestre Ntibantunganya yigeze gutwara Burundi wewe siko abibona, avuga ko hari abarundi batifuza kukuri kumenyekana.
Oya abantu ntibazohagarika ubuza w'igihugu, mbega iyo amatora agiye gutunganywa cagarika aratunganywa ubuzima bw'igihugu buca buhagarara. Abo bavuga gutyo ibyo barangura bo nyine ubuzima bwabo bwa misi yose, iyo hageze amatora baca bihagarika. Ari umucamanza acagarira undamanza nicyo ngombwa amatora ageze. Oya sho ni icyo nokwita icyitwazo kidashobora kugira aho kigeze. Reka mbwire abantu twemere bwazi yuko uyikuri bitabaye kuboneka harabo kubabaza, aho kubabaza nabo na ya wajabo njene kukwa watari kebwe umikina kujira niko kuri kuze ahogo kuwatashe mbele mbukira kuri doje danda mbuga nunda isuliwe kuri tukwenele kwa kurakiza kurakiza kujiriwe ichaha kurakiza nwa no ichaha niyo yuguri umikina kemerati kuko kuri kuwomeki kandi kuri muri nangane gihe cyose gifite intambwe tegwa ngo yangoya zopfa kugikimbagirira ha handi tube turiko turategura kazoza kayi kugwaruka rwacu ahubwo rugwaruka rya kurukingira ubu gushira nuko ako kahise ama tugira tukinyabo nabantu bacu ngiyi icyo kwirinda
muba tibile batu lero himusi mkigane mwesanga na turaba tuliku mge numukuru murgui wigi hugu jejgui trafise u niwaza kutu mrose mwishan haye Pierre Clavera ndaichari kawaliru hanu mkuru umurgui wigi hugu jejgui kumenyukuri nukunyuanisha Abarundi niwaza kutu mwuse kwe telefone mkanya ashitse mwiriwe neza mwishan haye ndaichari
mwiriwe neza cyane
mwiriwe neza twagejeje ku kuvuza eka gutangaza gushikira amajambo yashikirijwe n'abatetsi niwaza ko mukanya tuhava tu ku kufasha nawe kugira ngo umenye ibyo bashinga ntahe bari bavuze turi kumwe kandi na ambassador Isidore Mbayahaga mwiriwe neza mushinga ntahe Mbayahaga
ndagize mwiriwe
yego mereka mukanya gato yica kubera mushana Pierre Clavera ndaicharia atarahari nashaka nsabe umuntu ari kuvyuma hari ya turabe kwivuga cyane cyane yosubira gucishaho amwe mu majambo yashikirijwe n'abategetsi bariko baritoza reka tuvuje kwa Leonce ngeza kumana reka twumvirize Leonce ngeza kumana
umugwi ujeje gutohoza kuri kahise no kunwanisha barundi tuzunagura kuburyo ukuri kuja habona ukuri kukaje habona kuvyabaye amatohoza kamatohoza shimike ku butungane kuko amatohoza sike kuma ashigike ku majambo y'abantu gusa barabesha ateza kuba shigike no ku butungane hanyuma ibizovamwo abarundi tukumvikana icyo tuzobikoresha arabahanu abahanu arabagira igigongo bagira igigongo inzira mugabo twayumvikanye twese sibikogwa by'umugwi severe bwiturabe by'abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njya ane tuve mu njyane nakonaje wendi mwo twaciyemo imyaka myinshi ubaka igihugu cyiteka igihugu gifite isura nziza tubanamwe twese mu budasa bwacu tutaravye amoko tuturukamwo tutaravye intara duturukamwo tutaravye imigambo duturukamwo tutaravye ibitsina dufise ariko turavye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya byose twabisezeranye mu masezerano y'arusha
reka tugusubiremo kandi ni byatangajwe na vice president w'ambere Burundi
murazi uko kenshi bavuga ngo mugamo z'ikanipfa ni wabatutsi twebwe tukabona itangazo rya sever bifise amahinyu ya politiki nico gitwa twavuze yuko umugwi sever ivyo washikirije bifise intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira iprona ntiyigeze igira inama nini ivuga ati ni mugende mwica abana mbere arugwa rukamparana n'amajambere kwa gasore Gerere bavuga yuko Gerere yagize ibicanki yagize ibintu nabonye nashaka kubibesha kandi sare kwinda kwibesha jewe wararongoye Gerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha ndasubiye kumuvuga ngaha Emile Mworoha aracariwe kandi icyo gihe nyene yarasoye urwandiko yiyamiriza ubwicanyi buri ko burakuba mu gihugu
reka tubumvishe kandi na Perezida Sylvestre Ntibantunganya ibyo yatangaje nyene ku gikorwa cyo mu rwego
oya abantu bizaza hagarika ubuzaho gihugu mbega iyo amatora agiye gutunganywa cyangwa ariko yatunganywa ubuzima bw'igihugu buca buhagarara aho bavuga gutyo icyo barangura abo nyine mu buzima bwabo bwa minsi yose iyo hageze amatora bacari hagarika ari umucamanza acagaye mu ndamanza nicyo mu matora ageze oya shoni cyiki icyo mu kwita icyitwazo kidashobora kugira ngo kigeze nekambire abantu twemere bwazi yuko uyikuri bitabuye kuboneka hari abo kubabaza aho kubabaza nabo nayo yabaza bo nyine kuko batabiteguye mu mitima kugira ngo kuri kuze ahubwo kubafashe mbere no gukira kuri doje danda bivuga ntunda bisubiye kuri tukwemere ko kurakiza kugiriwe icaha kurakiza nwa gize icaha niyo yuguriye umutima kemera ati kuko kuri kuboneke kandi kuri muri nangane gihe cyose gize intambwe tegwa ngo yangoya zopfa kugikimbagirira ha handi tube turiko turategura kazoza kabi kugwaruka rwacu ahubwo rugwaruka rya kurukimbya ubu gushiraho nuko ako kahise ama tugira tuti nyabo nabane bacu ngiyi icyo kwirinda
turarindiye kandi umushya ntayanise niyo nkuru akaba umuvugizi muri presidence ya mbere Burundi twavuganye na vice president wa mbere Burundi akaba yatwemeje ko uyu mushya ntahe ahaboneka habonekera rero mu kanya ari injira mu kiganiro n'abandi bashya ntahe turi kumwe ariko reka dutangure kuri mwebwe mushya ntahe ndayicariye muje kumva ko abanyapolitike batavuga rumwe ku gikorwa umurwi murongoye ujejwe mwebwe mu bivuga ko
ibyo banyakubaho aheje gushikiriza ndabivuga ko iki nkurongoye uyu mugwi wo gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi ubwa mbere mvuga nti ibyo bashikiriza mu mabanga bafise uno munsi cyane bajeje mu minsi heze ndabubaha kurabera abategetsi ba politike icya kabiri mvuga nti severe nishobora kuvuga na rimwe nk'abanyepolitike kuko ubutumwa dushinzwe nabo nyene abanyepolitike babudushikirije babivanye Arusha mu masezerano y'amahoro babishize mu ibwirizwa shingiro iryo naryo rigatorwa n'abene gihugu ico no uvuga ntadidinganya nuko uno musi ndiko ndasanga kino kiganiro umugwi severe utaradudurira ko uracatohoza nuravuga ati ibi byakoza aba byegaba a ni bya bindi abantu bakura mu biganiro byamenyesha makuru bakumva akajambo kamwe gatarutse bagacabumva umenga wari ko haravugwa ariko bisigura iki bisigura ijambo rimwe ko ubwoba ukuri kuva mu bitogwa mu gihugu gutera ubwoba uko kuri gutera ubwoba ni kubera iki nuko tumaze imyaka 40-30 irenga twari tugendera ku binogo ibyo binogo rero birimo abishwe ucubaza uti mbega bijya binogo ko byavuyemo amagufa imitwe bajya abantu barishwe hazogera igihe rero hamenyekana ababikoze kandi ababikoze bazovugwa n'abarundi bakiriho nayo uyu munsi mu gwisevere nuravuga abakoze ibi canke abandi babikoze ikindi nohereza ko novuga nti ibyo ari byo byose muri iyo myaka habaye amagume hariho inzego zirongoye igihugu
muravuze ijambo rikomeye kududurira ko ishyirahamwe ry'abarundi eka baharanira kumenya ukuri ku byabaye mu gihumbi 1972 rivuga ko riharanira eka kumenya ibyashikiye abahutu bagandaguwe rivuga ko riranegura umurwi wanyu eka uyu murwi wanyu kandi ukanegurwa n'irindi shyirahamwe ase genocide rivuga ko mwoba muri ko murondera kuzura ibisigarira by'abahutu gusa ariko mutigira muvuga abatutsi bagandaguwe bishwe nabo nyene muri ubwo buryo aho mwebwe mu bivuga kwiki ayo mashyirahamwe abiri yose akaba adashima igikorwa cyanyu
ibyo byose birasanzwe mu buzima bw'Uburundi bwacu birasanzwe ko ibyo dukora bose batabihurirako navuze nti tumaze imyaka 30, 20, 48 tugendera ku binogo byatawemwo abarundi bene wacu bashiki bacu abo barundi barabarimu abasirikare abajandarume abapatiri ababikira none yoreka kuvuga nabi gute ukuri kwaranyegejwe gutanguye kuja habona ayo mashirahamwe rero yareke avuge ingena abone ibikorwa byacu ariko mu minsi za mu mayinga ari imbere atatu canke ane mu kwezi uko ukuri kuzosohoka niko kuzofasha abarundi ko bumva kukuri ariko gukiza kandi kuzokiza abarundi batandukanye abo barundi batandukanye bari mu bwoko bwose bari mu ntara zose abo barundi batandukanye nibo twifuza ko babana mu mahoro ukuri rero ni gutera ubwoba n'umuntu numwe ibyabaye byarabaye kandi byakozwe n'abantu ibihumbi indwi amajana tanu ibihumbi bitatu bashobora kuja mu kinogo atawa batwaye yo nico kintu dukwiye kumva ca mbere hanyuma utabikoze nawe ntagira ubwoba dushaka umugambi wo kumenya ukuri n'ukurekuriranira nuje gufata abantu mu kivunga ibyabaye byarabaye byarikoze oya ntibyikoze abapfuye bishwe barishe oya ntibiyishe reka rero tureke umugwi severe ukore umunsi twahagarika akazi abo nyene bavuga nibo bavuga bati mbega severe kuri kirahembwa ihembwa ikoriki aho rero nabaza nkahagarara
reka icyo kibazo turakibandanya ariko mu kurindira niyo nkuru ko aboneka ku telefone nashakanje kuri mwebwe ambasaderi Bayaga kubona kenshi na kenshi abarundi batabona kumwe kahise ku Burundi byoba biva kuki
urakoze cyane nyakubahwa Frederic mbanje kuramuka uduhuriye mu biganiro nkiba ntahembe yicariye
ndabaramukije
amahoro neza yewe rero nagerageje gutegera amajambo yagiye avugwa n'abanyepolitiki bamwe bamwe hanyuma n'aya amajambo yishuwe n'uyu mushakashatsi uri mu biganiro yewe icyo nagomba kubanza kuvuga ni ukuri jewe ubwanjye n'abarundi nibaza benshi cyane twarahabutse tubonye ibintu biri ko birakorwa uno munsi kuko ntitwari tuzi yuko hariho ubugome bungana nk'uko twabonye ubugu buba bwarakozwe muri igihugu cyacu kuko twarumva yuko nibyo mu 72 abantu boba barishe bakica abantu mugabo nta murundi nibaza yuko yarutse inyuma gatoya y'72 cyangwa imbere yaho gatoya yarazi neza ingene ibyo bintu byagenze bari tuzi ko abantu usanga barishwe mugabo bakicwa ku buryo utomkwiyumvira ko ikinogo kimwe gishobora gukoranirizwamo abantu ibihumbi kuva kuri kimwe gushyira kuri bitandatu ni ukuri ntibariko barabyumva twebwe twaguye mu gahundwe twasanze nk'uko bamwe bariko babivuga hariho abantu bagerageje kunyegeza ukuri kw'ibyabaye kandi mu by'ukuri basa n'uko bari barabishoboye icyo kintu rero njyewe nibaza yuko ari ikintu abarundi benshi bakanuriye ko amaso baravuga bati finalema twari tuzi byabaye ukutariko ntitwari tuzi yuko hari abantu bangana gutya abantu baca ko n'imiduga bakabatera ku ibiti batanze ko bari muri icyo kinogo ibyo rero ni ibintu bigoye cyane kuko mwari mumbagije rero muti none igituma abarundi benshi batagomba yuko bavuga urumwe ku bibazo bimwe bimwe ni kwa kuri gukenye mu bantu bakata kutakuvuga bafunze kuko ibigiye nibaza yuko bigoye cyane byaranatubabaje kuko wumvise abantu bagerageza guca bavuga ngo ibyo bintu bihagarare uca wumva umenyekeneye ko ibyo bintu byo kwiga bimenyekana umunsi n'umwe ibyo rero bintu biragoye nyakubahwa kuko urumva ko ari ibintu byabaye imyaka 100 abantu twumva ibivugwa mugabo tutazi ikintu na kimwe rero n'ikibazo cyanjye aho kiri nyakubahwa si uko ibinogo byo kwitwa amazina cyangwa byohabwa amakarisi ikintu kiraje gishinga abarundi nuko iki kibintu byabaye abantu bavuga n'ukuri bakagiranira imbabazi mugabo bazi n'ababikoze hanyuma abarundi bagaheza bagategura generation zikurikira zubakiye ku kuri bakabana mu mahoro
ukuri ni ikintu gihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviriza Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gabriela muraho
Hello. Ni Gabriel banda bitonde mukuru mugambwe APDR mu Burundi.
Mukuru mugambwe APDR.
APDR. Ego manje kwa mutsa batumire sabe president ngama mwiza.
Barakumva duga kwijambo kibazo cy'umubiri.
Bwambere jewe n'ukuri nk'abanyepumye politike tugira twandukeze umugwi federe biko muri kurakora kuko ni bikoba bishimishije turabye aho bageza. Kandi nkabivuga nk'ukiri muto turabye bakiri bato turifuza kumenya ukuri ku byabaye nibyo ambasade yagiye kuvuga n'ukuri abarundi bose turumva ibyabaye twagiye tubwirwa ko ari imyaka yabaye abantu baricwa ariko ukuri kwagumye guhishijwe kandi murundi yagwa yuko niyita ubwoko yita intwaro mbi turemeza neza ko abantu bishwe n'ubutegetsi kuko ubwo butegetsi bwari buhari nta namwe twera ko ari abantu bahanywe bishe abandi Peti mareje kubwanje nagira nere nege uwo mugwiseni menyesha nabari ko baraunegura yuko bo ureko kaja ku kivi
umurwi ni severe umurwi no murwi ujejwe kumenya kuri no kunywanisha barundi severe
yego cyo turawutere nege cyane abari ko baraunegura rero ba ureke ukore kivi cyawo hama tumenye ukuri kugira ngo ukuri kwa kahite gutegure kazoza cyo tukiri bate tuvuga ati harabaye nyakabe ariko twamenye byabaye by'ukuri n'ababikoze ibyo reje n'ukuri iyo twataka gutera intego mu gusevere ubandanye uri ku kizi kandi ntuhagarike ahubwo ukomeze guhosa abarundi tumenye ukuri abakiri bate tumenye ati byabaye yari biteye isoni mu myaka yacu n'idoza ntibidosubire kubaho
murakoze Gabriel reka duhe ijambo kandi Reverien Muraho Reverien Reverien muratwumva
You have 60
Dumva telefone ya Reverien isa ni ya Reverien muratwumva
Ndabumva
Muri hehe
Ndi mu Rwanda
Akandi kazi yankawe ninde
Nisange ndakumana
Ngenda kumana murafite kibazo mwafite icyumviro
Nagira Nalipi kikiwazo.
Ego.
Najwa munda mkiza watu mire.
Bala kumwa duga kujambu.
Maoro na yazara zelani.
Nande yon, na ikiwazo nalipi kikiwazo na jendi mwano wako choko. Hili, jawa yengao mwurundi nonani chuo. Aliko tumbuo mugu watangu ye gukora imirongo irindwi na kabiri kubera iki ibyakozwe nona ntituwa kugeza n'ubu kwanza n'ubu bigikorwa bidakuri umuntu umutabitohoza ko kugira umuntu amenye ukuri kw'abantu bakora ibyo byaha kubera mu bisanzwe umuntu yumvise ngo byabaye nonani mu mirongo irindwi na kabiri umuntu atajyama se nanone nonani tubaho ko tuzi habaye ubwicanyi bukabije kubera iki nabwo budakurikiranwa abantu bakirahabona abantu bagiye baricwa ngo nyamaswa ababuze nabo kujya nabo baraho ukuntu bazotunganirwa hari yindi hari sentare izo ciro rubanza abo bantu bakoze ibyo byaha bagize nka yashinze kubera turazi yuko n'abandi n'abari ku butegetsi hariho n'abagize ibyaha mu kahise niyo mpamvu rero ukuri kugoye kumenyekana mu Burundi kugira umuntu afite impungenge yuko ukuri kudashe kumenyekana ko
reka tumuhe icyo kibazo umushinga ntahe Pierre Kabere ndayicara yagira icyo akivuze ko
kuri ibyo bibazo byose babajije cyane bibaza ngira mvuge ko twokwiyorosha mu mutima tukiyumvira abandi abo dutandukanye mu ntara mu miryango byotorohera gusumba uyu mugwi sever ushinzwe gukorera ku magume yose ku makuba yose yashikiye Burundi nibusa batwumviriza ko ubu twasubiye inyuma tuzotohoza kuva ku gihumbi kimwe amajana munani na mirongo munani na gatanu tugashika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na munani ikitugora rero kumva abarundi benshi cyane gukurikira bamwe ntibakurikira nuko tugiye gukorera mu Kamenge ku isoko byabaye mu 1994 bamwe ntibabimenya ko turiko turakorera mu Kamenge byabaye mu 1994 tugiye mu kivyuka cha bubanza muri musigati byabaye mu 1996 bamwe ntibabimenya abandi ntibabikurikira tugiye imabanda byabaye mu 2022 ngira ngezaho mvuga nti ibikorwa ni byinshi aha ruvubu twakoreye muri iyi minsi iheze nk'uko tugeze ubu imashitsi bivuzwe cyane kubera ko habonetse ibintu bitangaza abarundi benshi abakuze n'abato hanyuma bitera ubwoba hamwe uvuga uti ibinogo munani bivuyemo abantu barenga ibihumbi indwi iyo rero hageze gusohora ibitigiri ibihumbi indwi birenga mu binogo munani byo kuruvuba gusa abari baranyegeje ukuri baragira ubwoba kandi birumvikana ariko mwumve ko turiko turakorera ku binogo byose mu ijambo rimwe ibinogo dufise ubu birenga ibihumbi bine kandi uyu mugwi wonyene si uzobikorera ko kumbe severi yubi havuye hazoziyindi kuko ibikorwa ni byinshi murakoze
ambassador bayahaga namwe mu gice muvuze ku kibazo cashikirijwe na Reverend Mukanya kivuga ko hariho abandi bantu bishwe ariko bakaba nibaza ko yaronse inshu zikwiye ariko umuvuga iki kuri ico kibazo ca Reverend
Mbonye nibaza yuko atakirenga guhava ndenga ko kubyo urongoye mu gusezera ashikirije kuko ayishuye yuko bazokorera ku mafango yose y'ubwicanyi yabaye mu gihugu hanyuma rero uyu uya abajije mu 1993 mbwa abantu ishuye yuko bahereye inyuma kandi ugomba gutohoza koko ntiwohera kubiheruka uhera ku vya kera kuko hari naho ujya gusanga ibyagiye bikurikira byakomoka ku byabaye ku bya mbere nico numva nuvuga nta kirekire mubone baza yuko abarundi nk'uko babivuze abandi na Federe yabivuze perezida wayo reka tugire umutima wo kutenyenya kuko n'ubu dutanguye kubona ukuri tutari tuzi hanyuma abantu barihe guca basimba bavuga ngo hagarika kandi abantu batanguye kumenya ukuri bicho nibaza yuko rero cyari kibazo gikomeye cyane na kare cyari kwishurwa n'uyo nyine kuko niba afise agenda y'ibikorwa bya Steve mugabo jewe sinzi hariho nagomba mvuge ku byerekeye mwavuze ikintu cerekeye ukuri kuko ukuri nyakubahwa mumesha makuru niko kuzokeza abarundi iyo abantu batanguye guca hirya y'ukuri kw'ibyo bazi canke boshobora nabo kubwira abandi ukuri bakuze bakakunyegeza ibintu babigoye yewe nagomba ngaruke ku majambo yagarutswe ko yavuzwe n'abategetsi
muravunagura amajambo kuko ndabona hariho benshi baturindiriye kugira ngo babashike
ibibazo nibarindire gatoya kuko hariho amajambo mwabanje kutwumvisha bashakwiye kugaruka ko kuko hari abantu bavuga batumenga ibyo bavuze byoba ari nk'ibyo bafatira ko umushinga ntawe rero yavuze amajambo avuga ikintu kuri severe ntawe yibuza gukora mujabo tuzoheza tuyunganye twatsinda amatora umushinga ntawe nawe ntibantunganya ati abantu ntibari kukuri kuvugwe mwana agomba ngaruke ku majambo yashikirijwe na nyakubahwa icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi akiri mu mabanga arambabarira kuko icyo giti ndagitinya cyane ndanatubaha kuko barabitwigishije kubaha abategetsi mugabo hari ibintu bitangaje iyo bivuzwe n'umuntu asanzwe afite ukuri kuko nk'uko babizi mu ndingano z'ibikorwa bya leta uyo oye icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu niwe ajejwe ibibazo by'umutekano by'ubutungane n'iby'intwaro rero buri mezi atatu hari igihe bajya mu nama nshingamateka gutanga raporo y'ibikorwa bamaze gukora iyi raporo yatanze aherekejwe n'abashikiranganji bakukira iyo vice-presidence yiwe ntibigeze bahamanuta mabi severe n'umunsi n'umwe ahubwo yagenda barongo yavuga yuko ibikorwa biriko bigenda neza mugabo wumvise uno munsi agaca avuga ngo severe kubera ibinogo bya hirya y'ejo bifunze canke tugeze mu gihe cy'amatora agaca avuga ngo severe ikikora ibitari byo ikikora intumbi ya politike ikurikiza porogaramu y'umugambo kanaka uca usigara wibaza rero uti none hagati ya severe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asanzwe ari umukandida w'umugambwe kanaka uri kakoresha izivugo cyangwa ibyo akora mu ntumbero za politiki ninde rero ibi rero bica bigaruka abantu bakibaza ibibazo byinshi kuko amajwi yavuze n'ibyayi korona aravuga n'ibyayi
icyo kibazo yaba ngahe yacishura
gitoya muri abantu bagacana ndahegeje mu bisanzwe nagira ngo iyo abarundi kuko iyo bavuze kandi n'ibyo mugabo ndagenda mbabwire yuko la jirere itigeze ishyirwaho na rwagasore na yifebe si rwagasore ayishyizeho yashyizweho ni ku ntwaro ya micombero bigaca bifata abagere bigafata bifata n'abayishore ntibaje kuyifata n'umugambe cyane n'ibyaha byakozwe n'intwaro yari ihari n'urwaruka yashyizeho cyangwa abandi bantu yashyizeho ariko ntibaje kugomba gupoperanya ngo
abantu
icyo nicyo nagomba kuvuga hama ikindi nacyo biragoye kumva umutegetsi avuga ayo majambo agwanya umugwi nk'uwo hanyuma ntace abiherekeranya no gutanga imihoho kuko mu bisanzwe
icyo ni kibazo kiturengera mushinga ntahe mbayihagarika icyo ni kibazo abategetsi bashobora kwishyura bonyine reka twizere ko bashobora no kuza muri iki kiganiro ariko reka tubandanye duha ijambo abanyuranye radio hejuru y'Amerika turi kumwe na Eric Ego Eric muraho
Niwe.
Muraho
Niweneza
muri hehe
ni Eric ndikigali ikondo
ya kandi kazina kawe ninde
bizumuremye Eric
bizumuremye ikibazo icyumvira mu kanya gato
ni cyumviro fite nagira ngo shime uwo muryango Cezeri nokuri nuko nugomeze ushyira ibyo bikorwa imbere ni igikorwa cyiza kiruhura imisima ya beshi nugomeze ushyire ukuri imbere ukuri kujya hagaragara uko kuri kurakiza ariko nayo ifite akabazo gato najya mbabaze
yego
ese ibyo binogo bagenda bakuramo imibiri baba babizi cyangwa naba bagenda babyerekwa naba babizi bo bari babizi na mbere hose
murakoze ya kuko kazo araza kukishura mu kanya reka tubanze duhe ijambo Nsavyimana muraho
Mahoro.
Amahoro muri hega Nsavyimana.
Ndi Nairobi.
Nairobi murafite kibazo murafite cyumviro twatumiye mukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi tukaba kandi turi kumwe na ambassadeur Mbayihaga duga ku ijambo kibazo cyumviro.
Icyumviro nashaka nshime cyane igihe bari ko barakora ni byiza cyane. Ano ko menye ukuri ariko no saba yuko bitwaye cyindi ntombero iri ku ruhande bishisaho bihiga cyane abandi kwera ku ruhande kuko muri kahise ku Burundi uko twakabonye bose bagira ari icwa ntabwo uko ntaki bizare rero to kumenya ukuri ko nibe kuyugwa mu gwaruka twebwe ubu bahase kugira ngo batwe n'ubwa kugwane byo kwankana bya kera ya bishira habona hanyuma arabasayimba bazibadisabe canke arabahanwa bahanwa ariko bashira imbere ukumvikanisha canke nuko abantu bamenye ukuri kugira ngo bari muruke mu mutima ubundi hanyuma ibyo byose byagiye bitandukanya mu Burundi bihaze Burundi itaje kwirukunda
murakoze Nsavyimana mushya ntahe ndayicariye ikibazo cya mbere cya Eric yatanguye atanga intererano ariko yabaje nakabazo sinzi ko mwakumvise ndakabasubiremo
nakumvise neza cyane yavuze ati mbega ibyo binogo mubimenya gute n'ibyo mubasanzwe muzi icyo kibazo nacumvise n'igihe ndacishure mu majambo atomoye aha mu Burundi ni igihugu gito aha mu Burundi abishwe baturuka mu bisagara baturuka mu makartier baturuka mu mitumba no kuvuga yuko arabishwe batwawe mu miduga hari umwana basiga hari umupfasoni basiga akurizwa umuduga babona naho wawinyegeje inyuma y'igiti canke y'igitoke warabibona mu ijambo rimwe mu Burundi turazinanyi ni igihugu gito tuvugura urimi rumwe ayo makuba yashika mu Burundi abantu benshi babibona abo tubaza baduha inkuru ubu n'abapfakazi bakiriho n'abana b'impfubyi babuze ababyeyi babo bafite imyaka 12 13 imana rero yakora n'ibindi bitangaza erega aho dukorera ubu igitega kuri uvubu imashitsi ahitwa mutowo mu giheta hariho n'abashoferi batwara ikamyo imiduga yaja gusesa abishwe n'abagihema muri ibyo binogo byo ku ruvubu hariho n'abacunga ibinogo ku ruvubu bakiriho hariho n'abari bapfunzwe igitega imbere yuko amaguma shika bakoreshejwe mu guherekeza makamyo no guhohosha abishwe bagihema mu ijambo rimwe nta kintu muri ibi bikorwa turi turarangura gisumba intahe ishinzwe n'umupfakazi yabuze umugabo n'imfubyi yabuze mwene wabo na papa wiwe icyo nicyo no kwishura ikindi
na gatoyi mukanye gatoyi ihoko guki kugira ngo ibiriko biraba muri iki gihe bifite intumbero yari yose ntibibe nije kubiba urwanko mu rwaruka nkuko ansavye imana yabisavye
ndacishure mu majambo naho nyina tomoye mvuge nti twagiye gukorera muri ndurumu muri marangara ya ngozi abene gihugu aba fasoni bakuze abana ba tonda sambiri bagataza 10 dutashe bavuga bati twifuza mahoro nta kindi twifuza ko tubonye igufa ry'abacu naho tutazira igufa ko ari rya papa ko atari rya mwene wacu turemeye ko bapfuye aba barundi bibaza ibazo bitajya ntibize kubera intumbero zitandukanye jewe ntomenya no babwira ni bajya babuze nibabahakanya ko kuronka umwanya wo kubona rijya gufa barire bahemuke kuko bamaze imyaka 40 irenga bazi ko ababa batawe binogo none uyu munsi baronsa kanya ko kuvuga bati ash turabonye rya gufa abacu barapfuye ejo mbere hategugwe kurira kugandara no kuganduka abarundi tubasaba iki biyumvira abandi kuko ni wobuza uwabuze kurira no kwifuza kubona igufa ry'uwo yabuze kandi atacho yakoze kandi atakiri urubanza
ambasaderi mbayihaga ikintu ku bwanyu cokorwa kugira ngo bikorera mu gihe byose ntibitume urwaruka rucanamwo eka nkuko savye imana yabivuze ntibibibe amacakubiri mu rwaruka
nibaza yuko nkuko mubivuze ibiko biraba gushika ubu mu by'ukuri nta ntumbero tubona canke abantu bahari ubuye babona yuko bocanamwo kubijya bintu biriko byakora kuko ku mpande zose abantu badasangiye ubwoko canke badasangiye intara n'imigambe abantu benshi nababwiye yuko baguye mu gahundo kubera batari barigeze biha igicapo cingene ibintu byagenze ubu rero ikintu cokorwa ni uko abantu bose bumva mu bintu byo kwikwegera ko umwe akagomba kuvuga ngo ibyo noba bashaka ko bimenyekana ntibimenyekane kandi bizotegereza kumenyekana igikwiye ni uko abantu bagira urukundo muri bo kuko ikibabaje uwundi kugira ucumve neza ukwiye kwishyira mu kibanza ciwe umushingantare karavuga ati ibintu byamaze imyaka 40 yakubabana kohe akayotana ufunze neza mbwira ugwima rurateye umwaka kanaka tuvuge 2022 nyine umwana arirutse arahunze asize inyuma se na nyina canke ahunze ari mu nda ya nyina agiye amaze imyaka 40 n'irenga inyuma y'igihugu igihe gikwiye imana imubwiriye ubuntu aratahuye amaze gutahuka ikintu cya mbere agomba kumenya mu mutima we yagwaye iyo myaka yose ni ukumenya amakuru y'ibyasigaye biraba mu muryango wiwe mu gihe azi agasanga ntaba ariho murumva yuko akwiye kumenya mbega data ko namusize ngaha nirutse hari bibaye yagiye bakubwira ati yarapfuye urumva ko akwiye kumenya yapfuye gute mbega yishwe n'abantu mbega bamuhanze hehe uko murabizi yuko iyo umuntu ataririye umuntu wiwe bimutera agahinda n'induru ibigera yemera yuko uwo muntu yanapfuye ibyo rero yari abuze ati abantu ariko babona amavuko bakafata ibyo babuze abazaga ati nabanagiye hirya nawe agafata urundi ruhande ngo yobakiriho ubu abantu batangiye kubona bati finarema ntabo tugifise barapfuye
ikintu
gihambaye ni iki ni uko abarundi bicara bakandika kahise karimo ukuri karimo abantu bose b'ubwoko bwose bagaheza bakavugana bati ibyabaye n'ibi none ukuntu byabaye nta kundi nta twohezanyayo reka dusabane imbabazi mugabo abantu bajyanira imbabazi ku bintu babonye bamenye n'ukuri
cyo cyoko reka tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean de Dieu muraho Jean de Dieu
ndabumba
muri hega Jean de Dieu
amahoro mahoro
muri hehe
ndi mu gihugu cya Tanzania
na kandi kazina kawe ni nde
Jambo jemi menyimana.
Menyimana, duga kui jambo, iki wazo chiu mbiro?
Sawa, ni chiu mbiro.
Ego.
Nakutupa, yumogu isabere. Jee, niko ndarawa. Kubiyo uguri kurakora, kusuri kurafasha kubuganje, abarundi. Kuko, umuntu uriko uramure kamagufa yu uiwe. Kadi, sinda nabizi ko bashobora kidankisha cyangwa bakamenya ati uyu ninaka mbere nawe wabo bakabahamagara bakavuga ati uyu waho rero yarapfuye ngo uyu uhamagufa yiwari ni kumushingurana iteka dusubiye kumwiyumvira kandi kindi nacho ndiko ndanaraba kandi iyo umuntu ariko arakwibutsa uyu waho yapfuye azana amagufa kwereka azana imvuta kwereka inumva yuko ari byo guha ituze mu mutima ahubwo bigusubiza muri bya bihe warimo igihe wamenya ko yishwe abonye mukongera kubaba kandi n'ikindi nacyo ndiko ndaraba mbona umenga kumbure bo bariko barabikora bishimikije nko kubahutu baraba kubahutu bimbona neza yuko kuko nje ndibuka mu 1993 igihe hariho nyabwoko by'abatutsi nje nari umuhutu ariko namanukanye ahantu hafi y'aho umwonga wari kubikirayo abo bose rero urumva bavuze ngo bahige abantu bapfuye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo iki gikorwa cyatwara n'imyaka n'imyaka rero nkavuga nti kumbure ariko barahuma amaso abarundi kumbure hari icyo baba ariko barakora cyiza ariko kubwanye mbona ko ari ukubabaza imitima y'abantu babuze
murakoze Jean de Dieu reka duhe n'ijambo kandi fidele muri neza muri hega fidele
ndi muzambura mu Burundi.
Kandi kazina ninde?
Ni Niyongabo Fidele niko ni.
Niyongabo Fidele.
Yego.
Duga ku jambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato.
Yego, ni kibazo ariko naje kambanze sabe BOA turi mu Burundi hari uko no mudo mwanya muto nya donke. Umuntu abari giki kibazo mukamukura ku murongo atashoboye kumviriza ibyo baramwishiye kibazo cyiwe.
Kubera ikibazo cha FM kiri mu Burundi reka nsabe umushya ntari kuvyuma ngaha aca kurekeza kuri telefone.
Yego, murakoze. Kandi kwazo nari nishise. Ibyo severi bishyira akora bishobora kubaka cyangwa bigasambura mu gihe bikozwe nabi cyangwa bigakorwa neza. Mutigute, turazi yuko irinzwe na kabiri sinari bwabe ariko narumvise yuko abantu bishwe kandi bakicwa cyane abo mu bwoko bw'abahutu ariko kandi mu yindi myaka tumaze kuvuka twumvise ko abaye indi ubundi bwicanye ubwoko bw'abatutsi cyangwa se nabo bagapfa nashaka rero nsabe nimba bariko barakora ikintu cyo gufasha abarundi gusubiza hamwe barabe gusa ibyo mu mwaka runaka honye nabwo babikore kugira ngo bose nibahere muri 2022 ntacyagarukiza ngo baze barabe no mu yindi myaka byagiye mu kwa yuko abantu bicanye ubwoko runaka bwiza nabwo barabe eske zibaye ze bwarishwe nyene cyane nicyo nako ndasaba yuko nemba bari kwashaka gusubiza hamwe abarundi ntibakoreye ku mwaka umwe gusa ubwo bakorere ku myaka yose.
Murakoze Fidele reka mushyana nda icariye mu gize mwishuye ico mwishuye kuri ivyo bibazo biri kuri bibazo bishikijwe na Jean de Dieu bimenyimana na Fidele muduwe ku jambo.
Murakoze cyane ibyo bibazo byose navyumvise kandi ndabivuge ntekanye bwira abarundi nti nibatekane kandi baze baratwumviriza ngene dushikirize ibintu iyo turakora mu maraporo mu byegeranyo byose maze gushikiriza nama mvuga nti hishwa abarundi bo mu ntara zose bo mu bwoko bwose hanyuma bava mu mirimo itandukanye abatuvugira uno munsi ko tuvuga abahutu canke abatutsi baraturengeye akarimbi kuko ugo rugero ni turarushikako ubwo kuvuga ibyanditswe mwibwirizwa tutaratohoza bikwiye. Icyo kintu bacumbe neza twe tuvuga barundi, mugaba muri abo barundi harimo abahutu, harimo abatutsi. Icya kabiri subiyemwo nuko tugiye mu Kamenge ni byashitse mu gwimo gwa 93 haheje kwishwa umukuru w'igihugu Ndadaye. Ibyashitse muri Marangara ni 72, muri Musigati ni 165. Urumva yuko baca bibagira ibyo tumaze gukora, kandi ntidushobora kuja mu gihugu cyose mu mwanya umwe, ariko ibwirizwa ridusaba gukorera kuri ayo magume yose, kuri ayo makuba yose. Nibatenyenye kandi baze baratanga inkuru batwereke ibyo binogo mu gihugu cyose aho biri tubikorereko. Iyo ni inyishu ya kabiri. Ikindi rero novuga ni iki, nuko umuntu adatabwa mu binogo, umurundi nakwiwe nakwiye gutabwa mu binogo. Bajya batawe mu binogo baba kuye ko agateka kazi na muntu. Ese abarundi bo kwiyorosha bagaha umwanya abarundi bavuze yuko umurundi adatabwa mu binogo, umurundi iyo yitabye Imana baramufuba bakamuririra bakamugandarira bakamuganduka ko abarundi nibatumba icyo kintu tuzaba dufise ingorane yo kwiyumva twebwe nyene tukibagira abandi. Ababa ni benshi, ese abarundi wo kwiyumvira bati umuntu so gutabwa mu kinogo nuwo gufuba, nuwo guherekeza, nuwo kugandarira, nuwo kuganduka. Icyo cyo novuga
mu kazi gato ambassadeur Mbayihaga ivyumviro ka nibazo vyashikijwe na Fidele Niyongabo na Jean de Dieu Menyimana bavuga ati nyawuna mu bikorwa byose hokorwa byokorwa ku buryo haba ituze mu mitima y'abantu.
Murakoze cyane Jean de Dieu niwe yatanguye ari mu Tanzania avuga yuko ibyo sezezi kirakora ahubwo iyo biri kiyagomba kubabaza bari barambuze ko babuze. Muranumvise inyishu urongoye sezezi atanu zirakwiye mu migenzo y'ikirundi canke abantu. Iyo umuntu abuze niyo yoburira umuntu ku ntabona igisigarira ciwe, ntamuririre, ntamugandarire, iyo ntimba ntizopfa imuhezemo. Rero nibaza yuko ibyokorwa abarundi nibajya umutima amenyo bashinga amenyo ku yandi bareke mu gusevere ukore. Ahubwo jewe maze kubona ibintu nka bijya bitanguye gusokoroka mu mutima wanjye nariyumvire nti ahubwo bari bakwiye kuwongerereza inguvu bakawongerereza n'uburyo kugira ngo urondere wimbitse, kugira ntihagire umurundi n'umwe asigara mu kinogo rusange uko bayivuze, kuko nta gateka kuko n'umuntu yapfuye muri azi yuko bamuhamba n'iteka bakamusezera. Muri icyo gihe nibaza yuko abarundi bazoheza bamenye ibyabaye, kuko umugumwe w'abarundi ugomba gutesha ibikorwa kugira ngo ibikorwa byakozwe bibi ntibimenyekane. Kuko kumbure bamwe bavuga bati twohava tubibazwa, urumva n'ukuri n'ikinyoma biriko biragwanira muri iki gikorwa cya Seven. Rero nibaza yuko ukuri koje imbere abantu bagaheza bagaha umuco abandi. Ntihagire umuntu asubira kuvuga yuko ibi, ahubwo nimba hari aho yagize ikosa wahinyutse gatoya nayikebure mu buryo bwo kubaka no mu kuyitera intege kugira abantu bamenye ukuri. Icyo nicyo nagomba yuko abantu bavuga, kuko bavuze ngo Severi yakoze nabi kuko yazuye 72 cyangwa hariya na hariya ucumenga. Rero iyo icyo nagomba gusaba ni kimwe, nimba hariho abarundi babizi bofasha Severi nk'abo bavuga bati ibyisibye ibya ikarikire kibi, nimba bagira abarundi babyiyamize bavuga bati rero mwebwe muriko muzuba nabi 72 bahambye aha, abugwe na kangahe bahambye aha, ahubwo nibaho umuco Severe bayorohereze kora igikorwa barundi bayitumye, hanyuma tuve mu ndyane kuko indya zivamo burundu ari uko abarundi bose bamenye ukuri akahize ko Burundi hakandikwa bijya byabaye bakamenya ingene babitunganya kugira ngo na generation zizoza
Ego me tujamesa. Tubiutse twese ko muri ko murabandanya kongereza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire. Muraho Desire.
Yego. Turaha.
Muri hehe?
Tuvugana ndi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi.
Kandi kazira ninde?
Nitamwe nizigiye Desire.
Iyo nizigiye.
Nkabavuka mu ntara ya Mashamba muri komine
Vugizi. Ego me. Aho nyine baheruka kuzura ibyo biziga
oya
duga ku ijambo kibazo cy'imvira
kindi bacho banje bijanye n'ibyo byo kudura ibisigarira alo
duga ku ijambo turakumva
ko saba ko umugwi babihaye ngo ubikurikirane ahubwo batawubogera bakawureka ugakora ubwigenge ntangere hanyuma ukazotanga inyishu ukazotanga raporo yaho ugejeje ibikorwa hanyuma n'ibyaba ngombwa ubuhinga bariko barakoresha bariko barifashisha muri icyo gikorwa bubaye ubuhinga n'abanyeri bavuga bati turakeneye umuganda turakeneye ukuboko kw'abahinga mpuzamakungu n'abanyeri babifashishe kugira ukuri kw'ibyabaye kubonekane hanyuma no kugira umurundi wese amenye kuntu cyagiye birakurikirana kuntu byagenze hanyuma gikorwa cy'ukunywanisha abarundi cy'ukunywanisha batatanye icyo gikorwa mu ituze gikorwe kwisunzwe ibyo se byari byatanze mu cyo gikorwa mu nkaraporo
murakoze Desire ku kivuriro mushikirije nagomba tugaruke kuri mwebwe mushyira ntende yicariye ariho umunywanyi abaje ikibazo ati none yo magufa azuwe abanyagihugu abantu imiryango imenya gute ababo ico ni kibazo gihambaye cyane rwose mbega aho bahari ubuhinga cyane mufise imigambi gukorana n'abantu banonosa ibyerekeye gutohoza ibisigarira kugira ngo babuze babo bamenye abaribo
icyo kibazo barakibaza ariko batabonye cyane batiyumviriye icyo gisigura wuguruye ikinogo ugakuramo abantu amajyana atanu wuguruye ikinogo ugasanga imitwe iryamanye ko amajyana atatu na mirongo itanu n'amagufa bigendana hanyuma abarundi tumaze gukorana mu gihugu ngira ndabisubiremwo uno munsi batubwira bati nitwari tuzi yuko twopfuye tubonye aya magufa aha ku ruvubu bamwe bava ikarusi abandi mugera abandi mugiheta abandi ibugendana abandi mweya abandi mu makebuko uyu munsi icyo abarundi bazi babuze benshi bakuze nuko bafatwa bakaja mu makamyo bagaca mu gasho k'igitega haheze iminsi bakazimira bakagenda amazi mayongo ariko bakamenya ko harabiciwe mu binogo imashitsi muri geta mu ruvubu muri shombo rya karusi imu tobo muri giheta nkuko byabaye mu kindi muzindi ntara ico abarundi bavuga bati aba bantu bacu turazi ko bishwe ese bova mu kuzimu batawemwo tukabasubiza gateka kazi na muntu n'iryo gufa tutazi ko ari rya papa cyangwa rya mama cyangwa rya mukuru wacu ubu niho tucemera ko bapfuye kuko harababwira yuko bagiye mu mahanga guhungirayo ukarindira imyaka mirongo ine hanyuma ugiye ku ruvubu imashitsi imabanda ikibyuka muri bubanza ukabona amagufa imitwe n'impuzu turetse ko hari n'abamenya impuzu z'ababo abagabo abana icyo nuvuga rero ni iki nimuje guha inyishu ababyeyi babuze badakeneye ababyeyi babuze abana babuze bavuga bati aba bantu bacu nibasubize agateka ka muntu tubaririre tubafubane iteka nimba haba icibutso cyubakwe nimba tubashira mu kibanza bizofasha kwigisha abana bubu n'abazovuka n'abanyamahanga byubakwe mugabo no munsi ababyeyi babuze abana babuze bavuga bati turabonye ko abatawe mu kinogo bitwa bamenja bitwa udukoko turasuye kubona amagufa yabo
ndabona kanya twabonye. Reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio hejwe rya Amerika turi kumwe na Jonas muraho muri hega Jonas yego akandi kazina ninde
mani rashid
yego duga kwijambo w'ikibazo cimvira mu kanya gato
yego ahubwo ni nk'ikibazo ahubwo je nagomba gusa se no shimi ngingo ya severe kuba ariko barabikora kuko ndabye nko mu mitumba se aho tuvuka harabaye ibikomere bidashanze ku mutima ku buryo kubera ko batamenya aho ababo bagiye bahambwe hariho n'abatamenya yuko bapfuye bababwira ngo umuntu wawe yarahunze byagenze ukuna kuri urumva rero uyu muntu baramenya ati hariho amagufa yazuwe hariya ashobora kuba arimo kuko nta muntu uza kurobera imyaka 30-35 urumva rero n'ukuri naho batishuze abarundi bose batariko barabyumva kumwe ari ababibaza yuko hoba hari impengamirizi canke ziriya oya nk'umuntu yakomeretse ku mutima ko yabuze umuntu wiwe
murakoze Jonas mu gusozera mushya ntahe emba yahaga kamumotera abarundi cyane cyane guhumuriza nk'abarundi baeka badashima ibyo bikorwa cyane batavuga rumwe n'umurwi severe ku bikorwa uri kurarangura dugaca ku ijambo mu kanya gato cyane gose amasegonda 30
egombe muri sanze nokwibaza yuko abarundi atano mwarakwiye kuvamwo ngo abeke kuvuga rumwe numugwi uritarongera kuri uko turakeneye yuko kuri kujya habona ukuri ni kujya habona abarundi bamenye ibyabaye severe ntawe urikiragiriza ngo twabyumvise bariko baravuga bati reka tuciyukura habona hanyuma abarundi bakiri bisebe bagwaye kuva kera amabaziganiri ndabazuba ku Burundi utari nk'injyana za muko canke usubiye gukora mu byabaye ibyo rero nibaza yuko nk'uko babivuze ntihagire umurundi n'umwe yashobora kuyubira ku bintu twabonye haba mu nyungu ziwe canke mu nyungu z'umuhari arimwo nibareke ibikorwa gikogwe mu mutekano abarundi abari mu gihugu n'abari hanze bamenye ibyabaye ntacyo bitwaye uzoba yarabikoze wese nibaza yuko amasezerano ategekanya ingene bizogenda icyo barundi tubabaye ni uko twamenye ibyabaye abantu bakareka kwadirizwa ibyo bacyakoze bakabimenya ababikoze hanyuma bagaheza bakabagiriza imbabazi nibaza yuko icyo bashyize imbere
akajabo ka nyuma tugahe umushya ntahe Clavera ndayicari
mu guheraheza mfite amajambo abiri ijambo rya mbere ni uko tubyemera tubyanka ukuri kurakiza biranditswe muri Bibiliya byama byigishwa iryo niyo jambo rya mbere irya kabiri uwobaza abavuga bati severe nihagarike ugacumubaza uti mbega ihagarike izosubira gukora ryari nta nyinshi tworonka nk'uko novuga nti mbega amatora ageze kutasiba gusenga kudahagarika gufungura kudahagarika gukina umupira ibi bikorwa turiko turarangura ababigwanya mu majambo nibo bashizeho uyu mugwi none badushizeho kugira ngo duhembwe
ndabona kanya katujanye
badushinze kurondera ukuri murakoze
murakoze ambassador ndayicariye murakoze cyane rwose ndabashimiye namwe ambassador Isidore bayahaga turashimiye abanywanyi bose radio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikirize ibyumviro n'ibibazo turashimiye engineer yadufashe mu ngabwizoma tukaba kandi dushimiye na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije turabashimiye inshuti mwese kandi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.